bandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse ncuti bakunzi muzindukanye natwe nikaze makuru yo muri kino gitondo mbwiye gushikirizwa na Jeve Diane ni nahazwe mukanya tuyahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgezi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse baduteze amatwi turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Umusirikare umwe w'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro muri Mali yarakomeretse cyane jo ku munsi w'Imana inyuma y'igitero cyakozwe ku modokari za ONU mu buraruko bw'ico gihugu. Muvugizi w'izo nteko zizwi nka MINUSMA yavuze ko izi modokari zaciye ku gisasu cyo mu bwoko bwa mine cyari cyatezwe mu ibarabara gica gikurikizwa amasasu muri iyo ntara ya Gao, ariko ntiyavuze igihugu umusirikare yakomeretse yamukamo. Mali iri mu rugamba n'abashaka kwiyonkora hamwe n'imigwi y'abajihadiste kuva mu mwaka w'2012. Izo ntambara zatanguriye mu buraruko mu nyuma zitandukira hagati mu gihugu zimaze guhitana ibihumbi by'abasivile n'abasirikare zongera zikura mu ngo zabo abandi ibihumbi amajana. MINUSMA n'umugwi wa ONU warungitswe muri Mali mu 2013 niwo mugwi wa mbere wa ONU ufise abasirikare benshi barenga 17,000 hamwe n'abapolisi ndetse n'abasivile bawukoramo. Muri Canada igipolisi kivuga ko abantu 10 bishwe bacumitswe imbugita mu bibanza 13 mu bibano bibiri mu ntara ya Saskatchewan ihanura ubibe na leta z'umwe za Amerika hari jo ku munsi w'Imana. Igipolisi kivuga ko abandi bantu 15 batwawe mu bitaro inyuma yo gukomereka mu bindi bibanza bitandukanye mu buraruko bw'iyo ntara nyene. Amatohoza ya mbere avuga ko abo bantu bishwe hamwe n'abakomeretse bacumiswa ta gutoranya, ariko igipolisi ntikirashikiriza imvo iri nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Babiri bakekwa gukora ivyo baracarondegwa gushika ubu ntibarafatwa. Abacumiswe bari abarorerezi bari bagiye muri Regina ni ku mugwa mukuru w'iyo ntara kurorera urukino ngarukamwaka rwa football hagati y'imigwi ya Rough Riders hamwe na Winnipeg Blue Bombers aho nyene mu gihugu cya Canada.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika kandi Papa Francis kumungere wa Ekleziya Katolika yavuze jo ku munsi w'Imana ko abakora ivyaha bishingiye ku gitsina mu bakozi ba Ekleziya Katolika badakwiye kwihanganirwa. Mu ijambo ryiwe ryaciye kuri televiziyo muri Portugal ejo ku munsi w'Imana, Papa yavuze ko umupadiri adakwiye kubandanya imirimo yiwe mu gihe yafatiwe muri icyo cyaha kuko aba ari umugizi wa nabi. Pedro Scratch ni umuganga akurikirana abana bagendana indwara zo mu mutwe, yavuze ko yarongoye amatohoza yigenga ku byaha bishingiye ku gitsina muri Ekleziya Katolika mu gihugu cya Portugal. Amenyesha ko amaze gushikanwa mu butungane amadosiye 17 y'abakozi ba Katolika barezwe muri Portugal. Mu ijambo ryiwe kandi Papa Francisco yatangaje ko ashobora kuzokukuruka mu bihe biri imbere ku bw'ibibazo by'amagara bimukitse. Mu Buraya naho leta y'Ubwongereza ivuga ko abimukira bashika hafi 1,000 bajabutse uruzi rwa Manche rugabura Ubwongereza n'Ubufaransa mu bwato buto buto ku munsi wa gatandatu. Ukwiyongera kw'abimukira binjira mu Bwongereza bavuye mu Bufaransa baciye muri urwo ruzi kongereje icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu Bwongereza bwavuze ko abimukira 960 bafashwe bariko barajabuka mu mato 200 abo biyongereye ku bandi 2295 bajabutse ku itariki ya 22 z'ukwezi k'umunani guheze leta y'Ubwongereza yagiriza ubufaransa kutagira ico bukoze kiboneka kugira buhagarike abo bimukira
Washington ijwi rya Amerika
Amakuru kuri Ukraine no Burusiya Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aragabisha ibihugu bya Buraya ko bikwiye kwitegurira ibihe bigoye by'imbeho bigiye kuza kuko bitazoborohera ni mu gihe Burusiya buriko buritegurira guhagarika burundu peterole na gaze bwashorera muri uwo mugabane wa Buraya Burusiya bwagirizwa kuba butumbereye kwihora ibihugu bya Buraya bifasha Ukraine mu ntambara irimo no Burusiya. Uburusiya bwisigura buvuga ko bufise ibibazo by'ubuhinga mu miringoti itwara ibyo bitoro na gazi. Buvuga kandi ko ibihano bwafatiwe na Leta Zunze z'Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse byahungabanije ibikorwa mu gisata cy'amasoko ntanganguvu yabwo. Ibihugu bya Buraya byarungikiye ibigwanisho leta ya Ukraine kandi bikaba biriko biramenyereza abasirikare bayo byagiriza Uburusiya gukoresha ikibazo cy'amasoko ntanganguvu n'ikigwanisho.
Alizi Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguruka buheje kudushikiriza ayo nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Jutira kunzi no gende bashimire kumandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru ingabo za Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihuriye mu gikorwa cyo kurwanya ubutwe w'iterabwoba wa ADF Murasirazuba bwa Kongo zasavye kongeregwa igihe cyo kuganya uwo murwi hido nido ni handi hato mu Burundi naho ingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi inkambi ya gisirikare yo ku mudubugu komini Gihanga y'intara ya Bubanza yagiriza abasirikare bo muri iyo kambi kwihohotera bagamije kubanyaga amatongo yabo
Twirukana baduhora ngo nituvemo ngo amatongo nayo y'igisirikare nti navutse ariho ndi mana sanze bapapa bose ariho barima batugira ko amatongo yabo yabaso ni musa kitaba tutada kuko tubona tugenda ku matuka kubitwa tukiruka ko ngira ngo ntuhoraba ibintu biriko birabaho
uyu numwe mu banyagihugu baba mu micungaro y'ikambi yo ku mudugugu muza kumva muri ano makuru musanga ikaze Nongere ndabahikaze ntutse bakunze bijuru rya Amerika nandi ndabice ku masonga nkitangura ingabo za Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirikiye mu gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Kongo sasavye kongeregwa igihe cyo kurwanya uwo murwi ibindi tubibaze mbwizi wacu Ignatius Bahizi ari Uganda I Kampala
Umuyobozi wo kwisonga w'ibikorwa byiswe Operation Juja byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Congo, General Major Kayanja Muhanga, avuga ko mu mezi 8 bamaze barwanya umutwe kugeza ubu bamaze kuca intege binyuze mu gusenya inkambi zawo nyinshi, gusenya imiyoboro yawo itumanaho ndetse n'inzira bakoreshaga kwinjiza abantu umutwe wabo. Kandi uturere two ADF yari yarabujije amahoro imyaka myinshi abantu akaba baryama bagasinzira.
For example, when you visit those areas where the joint forces are operating, you'll find people going back to farming.
Iyo usubiye ingabo zacu ziri mu bikorwa by'ubufatanye zikoreramo usanga abantu bashobora noneho gusubira mu buhinzi, amashuri n'amatorero birakora n'ibikorwa byinshi birimo gukorwa. Icyakora ADF iracyabangamiye akarere kandi ntushobora kurangiza iterabwoba mu mezi 8 gusa tumaze muri Congo. Muri Uganda byadutwaye imyaka 5 yose kugira ngo turandure ADF ku butaka bwacu.
In terrorism here in Western Uganda.
abayobozi bakuru b'ibisirikare byombi baraye bahuye kugira ngo basuzume aho ibikorwa byabo bigeze kuva aho ibikorwa byongerwa amezi abiri mu kwezi kwa gatandatu. Nk'uko umuvugizi w'urwo rugamba Kapiteni Peter Mugisa bitangarijwe rya Amerika, ngo kurwanya iterabwoba ni ibintu bifata umwanya muremure.
What is now being done is to ensure that there is a plan for the final onslaught.
Icyo turimo gukora ubu ngubu ni ukureba ko hariho gahunda y'igitero cya nyuma. Kurwanya iterabwoba bifata igihe kirekire. Urugero, muri Afghanistan Abanyamerika bamaze imyaka myinshi barwanya iterabwoba. Kurwanya Boko Haram mu burengerazuba bwa Afurika naho bimaze imyaka itari mikeya. Kimwe no kurwanya ADF nubwo izatsindwa kandi magingo yakaba nta ntege bagifite bicyababuza guteza umutekano muke, akaba bizafata igihe rero kugira ngo tubaneshe burundu.
And at the moment they are really at their weakest point, but it will take a long time.
General Major Bombere Kamire uyoboye itsinda ry'isivile cya Congo FRDC muri ibyo bikorwa avuga ko biyemeje kurwanya umutwe w'iterabwoba kugeza bawutsinze burundu.
Msa kwa hii ma responsibility ma president mbili ya DRC
ati tugomba gusoza inshingano ba perezida bombi ba Congo na Uganda baduhaye kandi turimo kubikora neza cyane. Dukeneye izindi nkunga nkeya kugira ngo turangize akazi. Abo baterabwoba turimo kubiga neza kandi tuzabarwanya kugeza ku munota wa nyuma.
Nanazani tutamufikisha ku mwisho.
ADF yakomotse muri Uganda, yatangiye muri za 90 nk'itsinda ry'abasore b'abayisilamu baharaniraga uburenganzira bw'abayisilamu, ariko nyuma rifata intwaro zo kurwanya leta ya Uganda. Birukanywe ku butaka bwa Uganda nyuma yo gukora amarorerwa menshi aho bishe abantu babarirwa mu magana. Bamaze gutsindwa muri Uganda biruke mu mashamba yo mu burasirazuba bwa Congo akikije akarere ka Beni. Ingabo za Uganda zabakurikiye muri Congo inshuro nyinshi ariko ntizabanesha. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize hatangijwe igikorwa gishya gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi, nyuma yaho umutwe w'iterabwoba washinjwe gutera ibisasu mu mujyi wa Kampala byahitanye abantu. Perezida Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Congo bombi bagaragaje ubushake bwo kurimbura burundu umutwe wa ADF no gufungura ako karere kugira ngo gacuruze na Uganda. Amareta yombi ubarimo kubaka umuhanda uhuza ibihugu byombi unyuze mu bice bizwi cyane nk'ibyahoze bigenzurwa na ADF. Kubaka umuhanda muri ako karere bisa nk'ibyerekana igabanuka rya ADF muri ako gace. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ingo zigera ku 10,000 zifise amatongo hafi kambi ya gisirikare yo ku mudugugu komini Gihanga intara ya Bubanza zimaze igihe zitabana neza n'abasirikare bo muri iyo kambi kubera amatati y'amatongo. Abanyagihugu basaba umuhuza w'abarundi gutorera umuti ico kibazo. Inkuru ejo rya Amerika yateguye yice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisemegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuva uno mwaka w'2022 utanguye harangwa amatati y'amatongo y'urutavana ko mu micungararo y'ikambi ya gisirikare yo ku mutumba wa mudugugu ni muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Ayo matati ahuza iyo kambi ya gisirikare n'abanyagihugu bo ku mitumba ine bavuga ko iyo kambi ishaka kwigarurira amatongo y'abasokuru babo. Bakavuga ko abahirahiriye bakaja muri ayo matongo bakubitwa bagashaya.
Nikini tugakora kwa tugira ngo mukushye ndanje turimo beti zo genzanye tuzolima tuzoguma kifumbere jukunyenda
ufite isuka aho uri kurarima urakubitwa kuko atwirukana baduhora ngo nituvemo ngo namatungo nari gisirikare shimukabo tweke nta cemeza bafite cemeza ko matungo ari ari gisirikare kinavutse ariho ndima nasanze bapapa bose ariho barima batugira ko amatungo yabo yabasokuru imusa cyitaba zifata kuko tubona tugenda kunyima tugakubitwa tukiruka ko ngira ngo ntuhora ibintu biriko birabaho.
Ibiro by'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana birazi ivyayo matati y'amatongo kuva ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'2022. Inosa n'impagaritse n'umuyobozi mishikira mu biro vy'umuhuza w'abarundi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Umuhuza w'abarundi yarishikiye ku mudugugu mu kwezi kwa kabiri hari tariki 21 kandi yari yanatumiye umushikiranganji wo kwivuna bansi bagiye bajanye. Kubera ico kibazo cari kimaze kumenyekana ngahe iwacu baratwituye, arico gituma umuhuza w'abarundi yaciye ahishikira arabangirisha n'ikoraniro kugira bamenyeshe uko ibintu bigiye kugenda.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi bavuga ko batunzwe no kurima, batakambira umuhuza kubakomoreza amatongo. Bavuga ko bariko baranyagwa n'urwego rwa gisirikare kandi ariyo bazeye ko uburaro n'uburamuko
bashaka gudukura mu matongo kandi atabyemeza byuko ayo matongo arayi wabo baratwere dusaba yuko umutama se barundi yoshobora kuduhereza nyisho ya nyuma yerekaza yuko tuvanyemo n'abasirikare hanyuma batwere kandi bashobora kudushyira kuko imiryango dufise n'abana ni benshi
tubatabanje rero se barundi by'ukuri nyamba twumva yumva kamo kacu twebwe nzi ko turagwana na leta nta ushobora guhangana na leta ariko leta ko ari umubyeyi afise abana benshi yo kwanga ngo hagire nabakunda adukunda twese n'ukuri nadutabaye
buramatari w'intara ya Bubanza yamenyesheje ko ayo matata yazi Cleophaste Nizigiyimana ahamagarira barongoye kurindira inyishu y'umuhuza w'abarundi.
Ayo matati yakoze kama nama menshi ndetse harageze naho babijana kumuhuza nico gituma gushika ubu saba yuko borindira ingingo umuhuza azofata. Ibyo kujya mu mirima bari bavuze yuko abimbura bo kwimbura bwabo gusubira kurima niho bobanza kurindira ingingo izofatwa n'umuhuza.
Ibiro vy'umuhuza w'abarundi bimenyesha ko amatohoza atararangira kugira hamenyekane abayo matongo yo ku mudubugu ateye amatati yegukira muri kino gihe. Mu kurindira, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umuhuza asaba abashamiranye kwihanganiranirana.
Aho tugeze turi mu matohoza y'ibyo bintu kugira bimenyekane. Kandi twamatubwira abantu yuko umuhuza w'abarundi adashobora kugira ikintu yihuta cyane kuko murazi ko amatohoza agora genda kuri uyu ahakubwira ibi ugende ku wundi ahakubwira ibindi ku buryo biba bikenewe yuko tohoza neza ukajya kuri bose abakenewe bose kubaza ukababaza nibyo twari tukirimwo mu minsi iri imbere bazoboneka inyishu.
Ijwi rya Amerika ntiryaronse umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kugiragira icyo avuze kuri iyo dosiye. Ayo matongo ateye amatati hagati y'ikambi ya gisirikare yo ku mudugugu n'abanyagihugu bayegereye afise uburinganire bwa hegitari 500 nk'uko urongoye igisata cy'amatongo muri komine Gihanga yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Igisata cy'impunzi ubu naho abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Congo bavuga ko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko bamaze amezi agera kuri abiri badahabwa amafaranga yo kugura ibiribwa. Umwisha makuru wacu Vedaste Ngabo ari Uvira arabandanya.
Miranzira Josiane ni umubyeyi wo muri inkambi ya Rusenda abo muri village ya 12 afite abana barindwi asobanura yuko bugarijwe n'inzara bitewe n'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye gitaho ibiribwa rya PAM rimaze igihe kirekire ritabaheza amafaranga yo guhahisha.
Iki kibazo cy'inzara kindenga cyane kabisa indengera turembeje abana baririrwa inzara hamwe hamwe no ku mugoroba bakaryama. Ni ukuri Imana nuko iyo dufasha bakatupokeza je nako cya amafaranga 2000 amaze 312 hari mu kwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi ngira n'ijana rimwe amafaranga ashyira mu madeni kubera ko baza batinze.
Izi mpunzi zivuga yuko amafaranga angana n'ibihumbi 19,500 by'amakongomani PAM igenera buri mpunzi mu kugura ibifungurwa buri kwezi ari makeya cyane ku buryo amafaranga adashobora kurangiza aya mezi abiri impunzi zimaze zidapokera.
Igihe napokera napokeye 390,000 ariko ayo mahera ntacyamariye kubera nari mfise amadeni menshi nararishe ndasumira abana umuceri nabasumiye umufuko nagenda ku 58,000 ubufu ubugeze ku 38,000 agafuko kasembe nta n'icyo byamariye kandi mfise amadeni menshi ubu abana barahangayitse n'inzara ukuntu mbayeho nabi kose 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 na mbere y'abari bindi hoho bo dufasha bakaza kudusokeza n'ingoga nabo ubundi tukatangwe guhamba amwe bamwe
kubera uku gutinda guhabwa amafaranga guhayisha usanga zimwe mu mpunzi zijya gusabiriza imboga ku kiyaga cya Tanganyika izindi nazo zisabiriza amafaranga mu tubari mu gihe izindi nazo zijya gucuruza inkwi kuri Tanganyika.
Niba mfite imyaka 65 mbayeho nabi sindima singira gute nitugira n'ikintu na kimwe n'icyo dufasha dutunzwe no gusabiriza ngaha naho dusaba ntituronka kuko nabo ntacyo bafise. Twebwe turasaba icyo dusaba rero ni uko tugarukira ku maguru masha bagahembura n'abakigoyagoya
yabo kugira mfungure ndiko ndahangayika ngenda nita ngo ngiye guhiga n'udukoshore kuri Tanganyika ubu unyabuganda ibyo bajya banabona abo bahungu nabo bariyo ruguru ntibigikunda ubu kujya bajya ku ipigu bajya rimwe ku munsi turiye mu ijoro tuzosaba kujya kandi mu ijoro nahone ubu ntubutanafashe.
Mu rwego rwo kurwanya ibibazo by'inzara igenda yibasira impunzi zimwe muri izi mpunzi zahingaga imyumbati n'ibijumba ariko zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazisahura mu mirima yazo
kandi n'igituma n'iyi nzara iteye n'abari miyo ruguru Bwesi barahombye baragiye gusoroma bahura imirima barayiranduye bagira bagende bakabirukiza ubuhire Nukuri besi yoruguru barahembye niyo cyo gituma inzara yateye ubu muceri nawe ugeze kuri 2.5 kigozi kare wago gucatanu none ubu muri ino ndenga umuntu aramara umunsi wose atariye iminsi ibiri
Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa PAM kuri iki kibazo cy'inzara ntibyadukundira gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Jimmy bishemeye avuga yuko PAM yiteguye kuza guheza impunzi ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibifungurwa
Ishyirahamwe rijejwe kudufungurira PAM baravuze yuko ku ruhande rwabo bahejeje kwitegura musanzwe mubizi yuko ibifungurwa baduha babicisha mu buryo bw'amafaranga ibanki basanzwe bakorana niyo badusiguriye yuko idafise amafaranga bariko barayegeranya ku banki nkuru y'igihugu barasabye kuri banki nkuru y'igihugu kugira ngo bashobore kubahereza amafaranga mu bubiko bwabo n'amafaranga afise ibyo bitari kidite abyo bafise bariko baregeranya mugabo ku rande rwa PAM uje gutegura intonde n'ibindi bikenewe barahejeje
tumenyeshe uko izi mpunzi zugarijwe n'inzara Mungi bichiro bji biribwa kumasoko na bibi ya duz. Veda Sengabu, Ijwi rya Amerika. Uviru.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turarikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakunze imikino na sport umwanya ni gwanyu turahera mu Burundi kunzugira kane mu higano ry'umupira w'amaguru imigwi ine iranganya amanota mu rwego wa top junior mu mwaka uheze wasozereye higanwa mu bibanza bya mbere uno mwaka watanguye nabi ihiganwa muri handball naho mu gihugu cya Afrika cy'abadashikana imyaka 18 Uburundi bwasezerewe na Misiri mu gice cya kabiri gishira icanyuma izi nkuru zose tuzibaza mugezi wacu tugezehe hakimana
Abo n'abarundi baba mu Rwanda bari baje gufata mu mugongo umugwi wabo muri Kigali Arena aho wari kuratana mu mitwe na Misiri naho umugwi warushigikiwe ntibyabujije ko Misiri itsinda Burundi yorohewe cyane ku bitsindo 36 kuri 22 muri ugo rukino byabonetse ku Burundi bufise byinshi byo kwiga narya bwabonye itike y'igikombe cy'isi kizobera muri Croatia mu mwaka uza umenyereza w'u Burundi ni mubona Floribert aremeza atagiye umunwa ko barushijwe yarabwiye Radio ya Amerika icyo babuze
ubundi tubugisha ukuri ekipe ya Misiri iraturusha cyo ni cyambere cyakabije bashizeho ko tutigize dukina ari match ya Libya ari match ya Uganda ku buryo wakubitaga n'umupira hasi udribblinga ukumva kirafata hasi yahungu byacu rero byabananiye kurekura umupira kuriyo bakiraga na makroze umupira ukaguma mu kuboko bakoraga na lobe umupira ntugende ariko ntabwo sabije kuri ya difference iyi ya call ibidahaje
uwo mumenyereza mu kurindira ko igikombe cy'isi gishika amenyesha ko bagiye kwiga akizera ko mu Burundi ikibuga cya kijambere kizoboneka bikabafasha kwitegura Mwigano na jiji mpira wa maguru mu Burundi kundwa igira kane imigwi ya Message Ngozi Bumambu na Aigle Noir iranganya amanota 10-12 mu rukino rwari rwitezwe ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hagati ya Musongati na Olympic Star y'Muyinga uwo mugwi Muyinga warashoboye gutahukana inota rimwe umenyereza wawo Ngabo Diomed ararishima akizeza abakunzi b'uwo mugwi ko bariko barakora cyane kugira insinzi zongere kuboneka
twaje turije termine twaje termine urazi ngene twatumeze muri championnat France ngene meze na manota twaje gutakaza twaje turondera manota 3 me ne kuboneka turose na rimwe kibaza ko turajyakirie tujye gutegura imatche ziracyari nyinshi turabe ko tuzira prepare ku matches zigaye
na Hussein Wero amenyereza Musonga ati amenyesha ko naho abakinyi biwe batitwaye neza ashima inota rimwe baronse amenyesha ko ihiganwa abantu bomenya ko imigwi yose izishaka amanota.
Jambere na mbere turashimira Imana kubona yuko twagiye mu dia uno munsi. Urabona turi muri competition, kuvuga yuko ekipe zose ziri muri championnat zikozwe rarondera amanota. Natwe turi parmi mu ekipe yo rarondera amanota. Ariko no kuvuga uno munsi vraiment no vuga yuko abakinnyi biwanje bifatse neza muri match ya uno munsi. Ariko tugiye kwicara hamwe turondere solution turabe yuko match ikurikira yuko cyoro kuronga amanota.
Muzindi nkino zabaye Aigle Noire yatsinze Abuja City igitsindo kimwe ku busa, Kayanza United yatsinze Magara Young Boys ibitsindo bitatu ku busa, Message Ngozi nayo nyene itsinda Top Junior ibitsindo bitatu ku busa, Umamuru yatsinze Rukinzo igitsindo kimwe ku busa, ni nacho Burundi Sport Dynamique yatsinze Atletico Nyon nayo Flambeau du Centre imbere y'abakunzi bayo ikaba yatsinze Tigre Noire ibitsindo bibiri kuri kimwe. Muri iryo higanwa biraboneka ko imigwi ya Top Junior na Atletico New Oil yarangije higanwa mu mwaka uheze iri mu bibanza bine vya mbere, uno mwaka itifashe neza mu ntango yari no higanwa. Iyindi migwi itifashe neza ni imigwi ya Magara Young Boys na Tigre Noir yavuye mu cicaro ca kabiri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Reka Desire Hatungimana cakorwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda ge kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda.
Mu mpira maguru ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yasezerewe n'ikipe y'igihugu Ethiopia mu kiciro cya nyuma cyo gushakisha itike yo kuzerekeza mu irushanwa rya Championnat d'Afrique des Nations cyangwa CHAN mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Stade Huye Butare, abasore b'umutoza Carlos Ferra bari bafite inshingano zo gutsinda ikipe ya Ethiopia byanze bikunze, kuko mu mukino ubanza wari wabereye Dar es Salaam muri Tanzania amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Mu bakinnyi bari batangiye mu kibuga mu mukino ubanza habayeho impinduka mu mukino wo kwishyura, habanzamo amasura mashya Tuyisenge, Olivier Niyonzima na Abdul Rwatubyaye. Uyu musore ukina nka myugariro wari umaze hafi umwaka yaravunitse yari atarasubira mu bihe bye byiza, cyane cyane ko no mu ikipe ya Rayon Sports yari ataratangira gukinishwa, ariko we akavuga ko yiteguye gufasha ikipe Amavubi.
Icya mbere ni uko ndi kumwe na groupe, icyo ni icya mbere kubera ko wenda kuri experience mfite muri ekipe nasiyonali cyangwa icyaba ari ngombwa cyane. Icya kabiri wenda ni ukuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose yanyitabaza natanga ibyo mfite byose. Nibyo koko maze igihe nakina ariko maze igihe nitoza maze kumenyera, nubwo maze igihe gitoya ariko ntabwo bikura yuko nifashishijwe byamaze gukina.
Izi mpinduka zose nta musaruro zatanze, kuko ikipe y'igihugu ya Ethiopia yinjiye mu kibuga ifite intego yo gutsinda igitego hakiri kare kugira ngo imibare y'Amavubi y'u Rwanda irusheho gukomera. Iyo ntego yaje kugerwaho ku munota 23 w'umukino, ubwo umukinnyi kabuhariwe Dawa Hutesa wa Ethiopia yafunguraga izamu ku mupira w'umuterekano yanyujije ku rukuta rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, hanyuma umunyezamu Fiacre Ntwari yagiye kuryama ngo awukuremo aryamira umuyaga. Ku ruhande rw'u Rwanda ari abakinnyi ari n'abafana bari buze muri Stade Huye bose bahise bakuka umutima, kuko byabasabaga gutsinda ibitego bibiri kugira ngo bashobore gukuramo Ethiopia. Ibyo byose byakomeje kuba inzozi, ahubwo rimwe na rimwe hakabura gato ngo ikipe ya Ethiopia itsinde ibindi bitego. Umukino wari inzu urangira ari igitego kimwe cya Ethiopia ku busa bw'Amavubi y'u Rwanda, hanyuma Ethiopia ihita ibona uburenganzira bwo kuzajya muri CHAN muri Algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball, amakipe abiri agomba gushakirana mu mikino itanu ya kamarampaka ya nyuma yamaze kumenyekana. Kana nyuma yuko ikipe ya Patriot Basketball Club ibonye itike ya finale imaze gukuramo ikipe ya Tigers Basketball Club mu buryo bworoshye, ikipe ya Reg Basketball Club nayo yasezereye APR Basketball Club mu ijoro ryo kuwa gatanu icyumweru gishize. Mu mukino wabereye ku kibuga cya Stecor mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro, ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yatsinze ikipe y'abasirikare b'u Rwanda amanota 71-66. Iyi ntsinzi ikipe ya Reg Basketball Club yayigezeho yifashishije bamwe mu bakinnyi iherutse kunguka barimo kabuhariwe Thomas Cleveland wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mikino itatu yari iteganyijwe muri kimwe cya kabiri kirangiza cya playoff, Reg Basketball Club yatsinzemo imikino ibiri, APR Basketball Club itsinda umukino umwe. Mu mikino itanu iteganyijwe ku rwego rwa final, amakipe abiri ariyo Patriot Basketball Club na Reg Basketball Club azagundagurana hatanira gutanguranwa gutsindamo imikino itatu. Uru rugamba ruzatangira ku itariki ya 7 rurangire ku ya 14 muri uku kwezi kwa 9. Ikipe izatwara igikombe izahita ibona uburenganzira bwo kuzaserukira u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akano nga duce dusozerera amakuru ya mbere twa twafite mikano gatondo, dushimira abagize urara bose wategurwe ngira bashikire kuri micro mu komera Jean Diane Nahazwe. Venice Shimi Imana niwe yegeranije amajwi yacu, tubikibane tu kwiza kwandanya mu ruranirwa na gutaha.
Ibadeye bazaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose twifitore ntacyo ibagere ku mutima.
mutima tubizi.